Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Nabahe mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Inzamba katika kawe kazi mu makuru yokuri ligine kerezo jamu na ninwarane hivi humbe hivi na mirangu hivi narimwe Teodo mihumani rambona ni watumano majwi ya basikira ingi ngonguru nguru ziyakiz Amakuru yuyo munsi tukwa bateguri agizwe ahanini ningi ngo imweru dende guanege Ijanyinu yu munsi gine kezo jamu na ninwarane amakunga himbaza umunsi wahari wagateka kumukenyezi Murano makuru muzakumva icyo bamwe nabandi bashikirije kuri uyu munsi mukuru w'abakenyezi hamwe n'ico abaharanira agateka kazi na muntu basaba kugira agateka k'abakenyezi kubahirizwe mu Burundi kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kuramutsa nongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo Uyu munsi igenekerezo rya munani ntwarane amakungu yahimbaje munsi wahariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi uyu munsi ukaba wabereye mu ntara ya Gitega mu birori byitabwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye umuryango wa Krista Kaneza afunzwe yagirizwa kuba yarishe umugabo wiwe kiri kubw'Imana ibyo umuryango w'umuhisi utera ibyatsi uyu mufakazi aherutswe kwakwa uburenganzira bwo konsa umwana wiwe Mushiki wa Thierry kubw'Imana asaba umukuru w'igihugu kurekura uwo mukenyezi atacu ariko arazira kurikira uno mukenyezi.
Rero twari twifuza kumutera kamu n'abaje gutungana nuko yagize icyo kiza cyo kurekura abandi bakenyezi yibuke na Krista kandi ntanke kazobikora turavizeye ko yibuta abandi bavyeyi yibuke na Krista naho batari bwa mushiri rubanza yarekuye abakiri rubanza n'ukuri tumutera kamu umukuru w'igihugu umuvyeyi w'abarundi se barundi n'abaje ubutungane bose ko umutunganiriza kitsa nawe akagira duwa yuko umwana wiwe umwana akakurana na nyina nawe se atakigaruka nivyo twifuza nk'umuryango dusaba leta twifuza ko avye imwo hagurukira rimwe uwo mwana n'ukuri duhereye ku mukenyezi w'umukuru w'igihugu duhereye ku minsi yo gutungane n'abandi bose abandi bavyeyi tuvire hasi imwe uwo mwana atunganirizwe ubwo ruhinja rutunganirizwe n'ukuri niko kamu duteye leta n'umuntu wese afite umutima
Mumahari inamahoro w'abakenyezi baharanira agateka kabo nibashimye kunina haza uno munsi witiwe agateka k'umukenyezi ku isi imvo nuko hari abakenyezi batagira uko bangana mu Burundi babandanya guhohoterwa mu gateka kabo Marie Louise barica ko arongoye uyu muhari adomo rutoki ugwego rw'ubutungane mu Burundi wagizwe igikoresho mu guhohotera agateka k'umukenyezi agafatira ku karoriro kwa dossier akurikirana ka Krista Kaneza yaremetswe icaha cyo kwica umugabo wiwe Benabafasoni Margarita Barankitse na Anani Yuhire bakati umunyororo wo guherayo bagirijwe gushaka guhirika ubutegetsi umviriza Marie Louise baricako
twebwe uwo munsi twasanze atari uwo gutamba nituririmba nitwidinana kuko twasanze iwacu hakiri byinshi bibabaje mu byerekeye agateka kazi na muntu k'abakenyezi ikintu cya mbere novuga uno munsi kibabaza abakenyezi bose ababivuga n'abatabivuga ni kibazo cy'uwitwa Krista Kaneza ni umupfakazi kandi niho yaracubaka umugabo waricwa ubu none Krista Kaneza arapfunzwe azira ko bamwagiriza ko yoba ari we yishe umugabo wiwe Krista Kaneza yahora yonsa umwana wiwe ibona icyo kintu ntaho cari bwabe na rimwe birababaje rero kwabategetsi bwabo ubutungane ryabiperereza bashobora kuba ari bo bubahuka gukora icyo kintu cyo kubuza uruyoya konka nyina byo kubuza umubyeyi konsa umwana ntibiri kure cyane y'abandi bakenyezi benshi tuzi neza ko bapfunzwe kandi muri bo hariho abatazi n'igituma bapfunzwe cyangwa bapfungiwe ibintu abagabo badapfungirwa hari abakenyezi benshi bapfungiwe kubera guhohoterwa ngira ngo niho novuga n'ibirose gushikira babiri mu bavukanyi bacu Marguerite Barankitse nkavuga Anne Yuhire abo bakenyezi icyo tubazi ko ni guharanira agateka kazi na muntu icyo tubazi ko ni gutabara icyo tubazi ko ni umutima w'impuhwe no gukunda igihugu ariko hamwe n'abandi bahari agateka kazi na muntu baraye baciwe imanza atanu umuntu numwe ukumva iyo zaje ziva bagirizwa ibintu bitagira umutwe n'amaguru ibintu by'agacamutwe baraheza baciwe imanza ngo zugungwe gupfungwa umwe wo guherayo umukenyezi ntagisonerwa na gatoyi abatwumviriza bose babimenye umwe wese avugira hashika ko agateka kazi na muntu k'abakenyezi ni ngombwa nimba dushaka igihugu gitekanye igihugu kiraba imbere igihugu kizogira aho gishika kugira ngo abana bacu bagira aho bazokurira
abagabo nabo ngo bafise uruhara runini kugira ngo agateka k'abakenyezi kubahirizwe ibyo bishikirizwa na Eugene Nindorera yahoze ari umushikiranganzi yajeje agateka kazi na muntu mu Burundi kubwiwe leta ikwiye kwitwararika mu kugwanya iho nyangwa ry'agateka ka kirimwa muntu na cyane cyane ko abakenyezi bama babisabye ntibyubahirizwe kurikira Eugene Nindorera akaba yaganiriye na mugenzi wacu Frank Kazi
turacyafise ingorane nyinshi cyane ku byerekeye agateka k'abakenyezi mugabo kimbabaza cyane cyane nuko mu bisanzwe twebwe abagabo twe ndashaka cyane cyane kutumbera ijambo ryanje ku bagabo ntitwibagire yuko abo bagore tuko turavuga amateka yabo acinyizwa n'ibiki byose turavukana bamwe bamwe na bamama bacu turavukana cyane n'abana bacu igituma rero dashaka kubahiriza amateka yabo bizoba cyane cyane ku bagabo
dufatiye ku byo muhise kuvuga mushakunda yuko umugabo afite uruhara rukomeye mu kugira ngo ako gateka k'umukenyezi kubahiriza
niwe afise uruhara runini kuruta abagore kuko abagore bamaze imyaka n'imyaka bavuga basemerera mugabo tutabumviriza leta itabumviriza n'abashinga amateka idafata ingingo zitiza gufata kugira twese tube turi kuri ntuze tubatungana ivyo byose nico gituma rero turafise uruhara runini cyane kugira agateka k'abakenyezi kubahiriza
mubona yuko hashobora gukorwa iki kugira ngo agateka kazi na muntu muri rusange mu Burundi n'agateka k'umukenyezi cyane cyane gashobore kubahirizwa
kuri jewe ubwa mbere na mbere ni kumenya yuko kubahiriza agateka kazi na muntu leta ifise uruhara runini cyane cya mbere rero ni kumenya ko leta ifise ishaka yo guhindura ibintu bitameze neza muri iki gihugu byerekeye agateka kazi na muntu cyangwa ibyerekeye agateka k'abakenyezi iyi volonte ihari ibindi byose bizokurikira
abagore abigeme n'abana b'abarundi barenga amajana atatu baratwawe nk'inyagano mu bihugu by'abarabu mu mwaka uheze w'2020 muri bo harimwo 101 bari barafatiwe mu nzu iri ku buterere mu gisagara cya Bujumbura muri Kigali mu mwaka uheze ibyo byashyizwe ahabona n'ishyirahamwe ONRCT Où est ton frère rigwanya urudandaza rw'abantu n'amabi agirirwa abakenyezi n'abana mu itangazo ryasohoye kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi iboneraho no guhamagarira leta gutuza iryo dandazwa ry'abantu prime mbarubukeye aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ONRCT
ishyirahamwe gishinzwe kurwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONRCT Où est ton frère ryashaka gusaba leta y'u Burundi ishyireho ibikenewe byose kugira ngo ubuyobozi butegekanijwe n'itegeko inimero 153 ryo kuwa mbere Nyakanga mwaka 2020 kuko dusanga ari nabwo buzoba bujejwe gufata mu minwe ikibazo c'abarundi n'abarundikazi bazoba bipfuza kuja kurondera akazi hanze y'igihugu maze ubwo buyobozi buhabwe ibikenewe byose kugira ngo bushobore gukora akazi kabwo atankomanzi kuko ari nabwo buzoba bujejwe gutanga intumbero y'ingene nk'ibi bibazo bihanze icyo gisata byotorerwa umuti nk'ibibazo byerekeye gucagurwa no kwandika kwa kubazogenda gukora hanze igihugu tutibagiye nk'ibibazo bijanye no gusinyaranira amasezerano yo guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ibihugu ivyo ari byo byose bizoba bikeneye abakozi kugira bazokingirwe cyane muri ako kazi kabo ni nk'ibi kandi bibazo bijanye no gutahukana mu Burundi abarundi kazi bagore mu bihugu by'abarabu kuko bahaboneye amabi menshi cyane ni nk'ibi bijanye no gushyiraho wa mugwi w'igihugu wigenga uzobujejwe gukurikiranira hafi kandi ku munsi ku munsi ikibazo nyene kiduhanze cy'urudandazwa rw'abantu mu Burundi hisunzwe itegeko rirwanya ryo mu 2014
mugihe rero hahimbazwa uno munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi urunani ruhurikiyemwo abaharanira agateka kazi na muntu CBDH rwasohoye itangazo aho runegura ingene agateka k'abakenyezi na cyane cyane abaharanira agateka kazi na muntu kabandanya guho nyangwa mu Burundi ugo runani rugasaba leta y'u Burundi kwikubita gashi mu ntumbero yo kugarukira agateka kabo bakenyizi inkuru tubaza Jean George Kibogora
Ugorunani ruhukiyemo abahanye hagati ya kazi na muntu rubona yuko kuva amagome yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakobwa n'abakenyezi na cyane cyane abakenyezi baharanye hagati ya kazi na muntu bakorerwa mabi atari make ahanini ngo bakayakorerwa n'abari mu nzego za leta ibyo rero ngo bikaba biba mu gihe abategetsi b'u Burundi badasiba kuvuga yuko hari amapolitike n'imigambi yo guteza imbere umukenyezi mu Burundi ariko rero mu ngiro uko gushaka ntikuboneke neza ubwo runani ko baharanira hagati y'akazi na muntu tuvuga yuko urabye ingene ibintu byifashe hagati mu gihugu uwo munsi ngushyitse kwishyira n'ukwizana k'umukenyezi mu byerekeye kwidegenzya gushyikiriza ibyumviro cyangwa ibyerekeye politiki bigeze aho umwana ashaka ubwo runani rutanga akarorero n'abasitanteri bamwe bamwe biha uburenganzira bwo gufata ingingo zishinyiza umukenyezi ugereranije n'umugabo reka no hanze y'igihugu abakenyezi na cyane cyane abaharanira hagati y'akazi na muntu ngo ntiborohewe umwaka ngo bari wa gatandatu bahimbarije mu buhungiro kure y'ababo n'ibyabo ngo bakaba bahogwa yuko baharaniye demokarasi n'agati y'akazi na muntu ubwo runani rukaba mbere rushimira abo bakenyezi kubwira no kwihangana kwabo naho bari mu bibazo bitandukanye ubwo runani ruhurikiyemo abaharaniye agati y'akazi na muntu mu Burundi ruriya meza kandi urubanza ruherutse gucigwa na Sentinel News ku bantu cumi na babiri baharaniye agati y'akazi na muntu harimo abakenyezi babiri tukabona yuko arakari ry'uko kubabuza urugamba rwabo harimo uguhanya demokarasi ubutungane n'agati ya kakirimwa muntu mu guheraheza ubwo runani rusaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose ngo yame yubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agati ya k'umukenyezi gufuta ingingo zose zafashwe zihunyanga ubwigenge bw'abakenyezi abo bakenyezi nabo rukabasaba kwamana ntaryo baharanira agateka kabo
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yoba ari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ko imigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo kahagiye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
tubona inani makuru twabateguriye abafungwa barenga ibihumbi bitanu baciriwe imanza babarizwa mu mabohero ashika kuri cumi nibo bagiye kurekugwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu Varisitu Ndayishimiye mu barabwa n'iyo ngingo harimo abafungwa bakatiwe umunyororo utarenze imyaka itanu abakenyezi bibungenze n'abonsa hamwe n'abafungwa bagenda n'indwara zidakira tubibaze Bertrand Ngendakuriyo
nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu ntwarane umwaka w'2021 icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu gifite intumbero yo kunwanisha no kugabanya ibitigiri by'abafungwa abahawe icyo kigongwe bakaba ari abanyororo bamaze gucirirwa imanza zo gufunga imyaka iri munsi cyangwa ingana n'itanu muri abo harimo abategwa n'icyo kigongwe abo nabo nabagirizwa ibyaha by'ubunyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha byo mu ntambara kwiba hakoreshejwe ibigwanisho kuja mu migwi igwana guhungabanya umutekano w'igihugu guhotera kiremwa muntu hamwe n'icuruzwa by'abantu iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga uburenganzira bwo kwidegembya yiga kandi abakenyezi bibungenze canke bafunganywe n'abana abana baciriwe imanza badakwije imyaka cumi n'umunani abaciriwe imanza bagendana indwara zidakira canke zo mu mutwe cyo kimwe n'abaciriwe imanza bafise imyaka mirongo irindwi n'ibirenga kuri abo hiyongera ko abamaze gushikana icya kane cy'umunyororo wabo bakazopfungwa icya kabiri cy'umunyororo baciriwe abandi bagabanirijwe umunyororo n'abaciriwe umunyororo wo guherayo bazoca bafungwa imyaka mirongo ibiri muri abo abakurikiranwa ku byaha bitarabwa n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarimwo abandi begwa niri tegeko kugira bidegembye nabaciri imanza bamaze bitatu bya bine by'umunyororo wabo abagore bahowe kwica abana babyaye cyane bakoroye inda bamaze n'imiburi buri imyaka itatu mu munyororo cyo kimwe n'abafungiwe ubunyonyezi ariko bagasabwa kubanza gusubiza amafaranga banyuruje no gutanga indishi zasabwe n'amasentare gushika mu kwezi kwa mbere uyu mwaka mu mabere atandukanye y'igihugu hakaba habarizwamo abanyororo barenga ibihumbi cumi na kimwe muri abo abarenga ibihumbi bitandatu bakaba baraciriwe imanza nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe Rukristu igwanya ihoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi ivyo bitigiriye by'abafungwa bikaba biharugwa ku bice amajana abiri na mirongo itanu kw'ijana hisunzwe abanyororo bakigwa n'ayo mabohero ahanini abo banyororo bakaba bagizwe n'abafungiwe imvo za politike basanzwe batarabwa n'ico kigongwe cy'umukuru w'igihugu.
Bertrand Ngendakuriyo, ndakumenyeshe ko itegeko ry'umukuru w'igihugu riha ikigongwa abanyororo ryanezereje ishyirahamwe Akate Burundi rigwanira isinzikarizwa ubuzima kiremwa muntu. Kuri iryo shyirahamwe ibyo bizotuma ibitigiri by'umurengera mu mabohero bigabanuka, ariko rero Akate Burundi iriyamiriza akarenganyo muri iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, ivuga ko hari umugwi w'abanyororo wakumiriwe. Umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko muri Akate Burundi.
Ingingo ya mbere cyane cyane n'ingingo ya kabiri n'iya gatanu, urabona yuko abanyororo bakurikiranwa ku byaha bya politiki n'ubu iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ritabaraba. Abanyororo benshi bafashwe mu 2015 eka mbere n'abandi bagiye barafatwa mu nyuma ariko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, bagiye baragirizwa ko bahungabanya umutekano w'igihugu, ko bari mu migwi igwana, ko bashigikiye imigwi igwana, ibyo nabyo bagapfa kubivuga gutyo honye atana amasohoza maremare agizwe kubera icyo kintu cy'urwanko. Uri kurasoma iri tegeko ukabakavuga rero mu cyane cyane muri iyo ngingo ya mbere y'uko abo bantu bagirizwa be n'ibyo byaha batari mu bo itegeko rivuga yuko bashobora kuronka icyo kigongwe cyanke bakagabanirizwa iminyororo hagitwara muhisi Pierre Nkurunziza, naho nyene byari bimeze nk'uko nyene uwo mugwi w'abanyororo ntibawitaho be n'icyo kigongwe nticabashikira. Eka mbere n'abahezi n'iminyororo yabo ugasanga bagumye bapfunzwe kubera bari muri uwo mugwi w'abo banyororo. Iyo muri Akate Burundi turabona yuko uko gufata abantu kubiri ukabona bamwe bari banyagupfa abandi ari banyagukira, tubona yuko atacyo bizofasha kugira ngo mu gihugu hagaruke amahoro, kugira ngo hagaruke umwizero hagati y'abanyagihugu n'abatwara, eka mbere umwizero hagati y'abanyepolitiki.
Tukiri kuri ivyo bijanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu, hari umugwi w'abasirikare 19 bapfunzwe bakurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu batera ka mu mukuru w'igihugu Varisitu Ndayishimiye ngo abagarukire ko ni mu gihe bakiri urubanza gufungwa imyaka myinshi harimo n'umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo, ariko bo bakabona ko bakiriwe urubanza rwa ngondagonde bafashwe inyuma y'ibitero ku makambi amwe amwe vyo mu mwaka w'ibihumbi 2015 hari mu kwezi kwa Kigarama, baca bacirirwa urubanza kuwa 20 ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2016 gushika ubu sentare nanyuzwa bituye ngo ibatunganirize naco irigeri bashikiriza hagira hahera imyaka ishika kuri 5 Reverien Bazikamwe.
Uyo mugwi wabo basirikare ugizwe n'intwazangabo zitatu, ibisongerezi bitandatu, hamwe n'abasirikare bato bato 10. Umunani muri abo bafungiwe mu ibohero rya Gitega, indwi mu ibohero rya Muramvya, babiri bari mu ibohero rya Murembwe mu Rumonge, naye abandi babiri bakaba bari mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura. Bose bahagaritswe kuwa 12 Kigarama mu mwaka 2015 aho bari basanzwe bakorera nk'uko amakuru ava mu gisirikare yagumye abyemeza. Bashikanywe imbere y'intahe ya sentare isubiramo imanza ya Bujumbura kuwa 16/0 mwaka 2016. Inyuma y'isasa y'ugo rubanza rya mbere ari naryo rya nyuma niho bashikirizwa ubwo baciriwe kuwa 20 mu kiza wa mwaka 2016. Bamwe bakaba baciriwe urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose, mu gihe abandi baciriwe gufungwa imyaka 20. Icyo gihe bose baciye bitura sentare ntayinyuza. bamwe mu begereye iyo dosiye bavuga ko n'abashinzwe amanza babo babinye dosiye yabo baburanira kuva bagifatwa abo basirikare bakaba bariyamirije ihagarikwa ryabo byo bagiye ninyegeje kubakorera ikibi kuko ibyo bagirinze babavuga ko atacu babizi ko mu gihe bavuga ko bafashwe basanze bari ku kazi abo basirikare kandi bakaba baratangaye ingene babasangiza dosiye imwe mu gihe bamwe muri abo batari banazinanye ayandi makuru atangwa na bamwe mu basirikare nuko abasirikare bamwe mu bahoze mu migwigwana ya CNDD-FDD bari bafatiwe rimwe nabo bandi bo baciye bari kugwa haheze iminsi mikeya abo 19 bakaba ari abahoze mu gisirikare cya kera bita ba XFAB abo basirikare bakaba basaba n'imiburiburi uburenganzira bwo kuburana imbere y'umucamanza kuko babaciriye urubanza badahawe akanya ku kwisigura basaba umukuru w'igihugu kubagarukira ko muri ako karenganyo bariko baragirirwa kugira sentare ntayinyuzwa ikunde yemere kumva akamubayitera ko kubarenganura twagaragaje kurondera umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa ariko ntiyitabye telefone yiwe
Reverie bazikamwe tukiri mu gisata kijanye n'ubutungane mu gusozera no makuru kuri ino nkuru icye ku masonga Olave Maniriyo umudereva wa komisera arongo y'igipolisi mu ntara ya Cankuzo arafungiwe mu gasho kigendereza muri iyo ntara kuva kuwa gatandatu heze uyo mudereva yafashwe mu gisagara cha Cankuzo afisi noti zine z'ibihumbi 10 za magendu amakuru avangaho mu Cankuzo avuga ko uyo mupolisi yunguruza komiseri Leonidas Ninganza yarafise uwundi bakorana w'umukongomani aba mu ikambi y'impunzi yahitwa Kavumu akora amafaranga ya magendu naho rero uyo mudereva apfunzwe azira amahera ya magendo isoko rya radio inzamba agateka kawe mu Cankuzo yemeza ko uwo mukongomani akora amahera ya magendo yari yamuhaye amahera angana n'imiliyoni 6 z'amafaranga y'amarundi n'ubu atawuziyo yajanywe radio inzamba n'ubu ntirashobora kuronka uyarongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo kugira ngo atange umuco kuri ibyo bivugwa ku mushoferi wiwe Nino nga harero duchie dusozera anu makuru tuwe tukwa ba tegurie aliko radio inzamba agateka kawe ikaba yifurije umunsi mukuru mwiza wahariwe agateka kawa kenyezi kwisi yose na chane chane awa kenyezi bakorera radio inzamba agateka kawe Nino nga harero duchie dusozera anu makuru tukwa ba tegurie nginguru kire mwewe mwese mwakulikie nginguru kire na Theodomir mani nambona yari mwenga mwizuma mwana nyugira ibihe ziza nukwikingira ikiza coronavirus.